Muruguru kino guhuza Kameruni n'Urwanda umugweseru kiragihugu w'Urwanda Mavubi wagiye muri cyo gihugu urondera insinzi hasi hejuru biturutse ku gorukino rwagiye gutangura Cape Verde iri mu kibanza cya kabiri ifise amanota 7 Urwanda rufise 5 abakinyi b'Amavubi bavyifashe muko bashoboye kose igice cya mbere kiza kurangira rubusa kubundi muri cyo gice uburyo bwo gutsinda bukaba bwari ku ruhande rwa Cameroon aho Vincent Abubakar yagoye cyane abakinyi b'inyuma b'Urwanda igice cya kabiri kitaramara ni minota 10 Olivier Kwizera umunyegori w'Amavubi yakoze ikosa inyuma y'agace kiwe umuhagarikizi w'urukino aca mu ikarata itukura asiga bagenzi be badakwiye ikaba ibaye ikarata itukurigira kabiri aronse mu nkino zibiri zikurikirana inyuma y'iyo aronse mu nkino za Shan mu gice cya kane gishiri cya nyuma Urwanda rukina n'igihugu cya Guinea Emery mvuye kure yasamye Amavubi batsinda Mozambique mu rukino rugira gatano rw'izo nkino niwe yaciye aja mu igori naho abakinyi b'Amavubi batari bakwiye babandanije kwitanga kugira barondere iyo ntsinzi yari kubatuma baja mu nkino za nyuma za Afrika ariko ntivyakunda kuko ugo rukino rwagiye kurangira rubusa kubundi naho Amavubi yari gutsinda nacyo byari gutanga kuko igihugu cha Cape Verde cakinye ugo rukino rwa nyuma gifite amanota 7 chatsinze Mozambique iwabo igitsindo kimwe kubusa uwo mugwi uco kwiza amanota 10 mu gihe Rwanda iyo rutsinda rutari kurenza amanota 8 mu itsinda fe Cameroon ikaba yarangije inkino iri mu kibanza cya mbere n'amanota 11 Cape Verde ya kabiri n'amanota 10 Rwanda mu kibanza cya gatatu n'amanota 6 Mozambique nayo iza mu kibanza cya nyuma n'amanota 4 tubibutse ku Rwanda ruheruka mu nkino za nyuma za Afrika mu mwaka w'2004 Burundi nabwo bwagiye gukina na Maroc ivyago vyamaze kurangira kuko Mauritania yari yamaze gutsinda Central Africa igitsindo kimwe kubusa icyo gihugu gicaje kwiza amanota 9 naho rero Burundi bwari gutsinda ntibwari kurenza amanota 8 ugo rukino intamba mu rugamba nizashoboye kurutsinda kuko gwagiye kurangira Maroc itahukanye insinzi y'igitsindo kimwe kubusa cyatsinzwe na Munir El Haddadi ku munota wa 44 uwo mukenyi akaba yarigeze no gukinira igihugu cya Espagne intumbero Burundi bwari bwihaye yo gusubira mu nkino za Afrika bwari bwagiye mu bwa mbere mwaka 2019 bukaba butayishitseko Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika.